kumva ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Veniste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu karere ka Beni, abantu 19 bishwe mu mpera z'icyumweru gishize n'inyeshyamba z'umutwe wa ADF. Abanyamurenge bakuye mu byabo n'intambara muri grupu ya Bijombo baravuga ko bugarijwe n'inzara.
Uhereye mu matungo yabo ntacyo bakigira, yose yaranyazwe yaragiye, amatungo barayajanye, ibyo kurya ntabwo bafite. Ni jamaonishi tuje kuyabwira ngo adufashe ibyo turya.
Rwigina Rwizihirwa, umuyobozi w'agateganyo wa grupe ya Bijombo. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ugiye gushyiraho urupapuro rw'inzira rw'urukingo rwa virusi ya corona.
If you are not vaccinated, it will be also difficult to travel in the whole world.
Erega no ku isi niko bimeze, ubu ntawe uzosubira gutemera ku isi atamaze kwikingiza. Natwe rero ntitwosigara inyuma.
Uwungirije umunyamabanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo. Mu mukino w'intoki wa basketball rushanwa rya Afro Basket ribera mu Rwanda, ikipe y'u Rwanda kuri wa mbere iraharanira kujya mu gice cya kane gishyira icyanyuma. Amahirwe yasigaye mu gutsinda ikipe ya Gine bari buhure uyu munsi ku mugoroba. Hanyuma makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho.
Ndagize mwiriwe Veniste. Tiahere kuyabandanya avugwa ku bwicanyi buherutse kuba muri Afghanistan. Perezida Joe Biden hamwe n'umutambukanyi wiwe Jill Biden barabonanye n'imiryango y'abasirikare 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe n'umuyahuzi hafi kibuga c'indege c'i Kabul muri Afghanistan mu ndwi iheze. Abanyafghanistan hafi 170 nabo nyene bariciwe muri ico gitero. Abo basirikare bari ku rugero rw'imyaka iri hagati ya 20 na 31, aho 5 muri bo bari bafise imyaka 20. Imiryango yabo yarabonanye na perezida mu ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere muri leta ya Delaware ejo ku munsi w'Imana, aho bakoreye n'umuhango wo kwakira ibisigarira by'abo basirikare bicigwa mu rugamba bari mu mahanga. Tukivuga kuri Afghanistani, ubutegetsi bw'abatalibani bwaremereye ibihugu 100 ko buzobandanya bureka abanyamahanga hamwe n'abanyafghanistani bafise impapuro z'ingendo kuva mu gihugu umutekano naho abasirikare ba Amerika bazoba bavuyeyo ejo ku munsi wa kabiri ku itariki ya nyuma. Ibyo bihugu byabivuze ejo ku munsi w'Imana. Umugwi w'ibihugu 100 byateye umukono kuri urwo rwandiko urimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi. Ibyo bihugu byavuze ko bizobandanya bitanga ibyangombwa by'impapuro ku Banyafghanistani babafashije mu gihe bari muri icyo gihugu. Ubushinwa ariko n'Uburusiya ntibiri mu basinye kuri urwo rwandiko. Jake Sullivan, umuhanuzi mu by'umutekano muri Presidency ya Amerika, White House, yavuze ejo ku munsi w'Imana ko umunyamerika wese ahisemo kuguma muri Afghanistani acazoba nk'uko abatalibani babimwemereye. Ariko yavuze kandi ko mu gihe wohitamo kuzovayo muri kazoza, Amerika ifise uko itegekanya kuzobakurayo. Ibihugu bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa n'Uburusiya bitegekanya guhura kuri uyu wa mbere kuganira ku kibazo cya Afghanistan.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu makungu dusimbire muri Afrika. Perezida mushasha aheruka gutorwa muri Zambia, Hakainde Hichilema, ejo ku munsi w'Imana yaragenye abategetsi bashasha mu rwego rwa gisirikare yongera asubiriza abakomiseri bose b'igipolisi mu gihugu. Inyuma yaho yemereye abanyagihugu guhagarika ubutegetsi bw'igikenye bwa leta ihitiye. Imihari iharanira agateka ka muntu yagirije perezida Edgar Lungu yatsinzwe kuba yarahohoteye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ahe gipolisi cishe abashika batanu kuva mu 2016 Hakainde Hichilema yatsindiye ubutegetsi mu ndwi iheze yafashwe inshuro zirenga kuri 10 mu gihe ciwe ca politike ku ntwaro ya Edgar Lungu yatangajije ku munsi w'Imana igenwa ry'abategetsi bashasha ba gisirikare Hichilema yaremeye kuzokurikirana abo bose babangamiye abanyapolitike no gushyigikira ibimenyeshamakuru byigenga hari mu ijambo yashikirije igihe yimikwa ku munsi wa kabiri w'indwi iheze abajeje umutekano muri Mexique barazibiye umugwi w'abimukira baharurwa mu 100,000 barimo abana bariko barerekeza mu buraruko bizigiye kuzoshika muri Leta Zunze za Amerika umugwi warugizwe nabo muri Haiti 300 abo muri Cuba n'abandi bo mu bihugu byo muri Amerika yo hagati batanguye urugendo bava mu gisagara cha Tapachula hafi y'urubibe Mexique ihana na Guatemala Leta ya Mexique yavuze mu ndwiheze kwizobandanya ishira mu ngiro politike yise guma muri Mexique ibuza abimukira kwinjira muri Amerika abimukira bava muri Amerika yo hagati bariyongereye kuva mu ntango z'uyu mwaka kandi mu minsi iheze abamuka muri Haiti nabo barisutse ku bwinshi inyuma yaho igihugu cyabo gishikiwe n'ibyago by'ibihuhusi n'imvura
urakoze aloyizwi girimana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru aturuka mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu karere ka Beni aravuga ko abantu 19 bishwe mu mpera z'icyumweru gishize n'inyeshyamba zo mutwe wa ADF nk'uko byatangarijwe ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP n'umuyobozi wa groupement ya Bukili Kakule Kalunga icyo gitero cyakozwe mu murenge wa Kasanzi muri territoire ya Beni tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo inta bari maze iminsi hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka twirwaneho yatumye abatuye muri groupement ya Bijombo bava mu byabo ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kutagira amazu yo kubamo inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Kivu y'Amajyepfo Vedaste Ngabo
Rwigina Rwizirigwa n'umuyobozi w'agateganyo wa groupement ya Bijombo we n'abandi bayobozi batatu b'iyi grupo mamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bagerageza gutakambira amashirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu Bijombo n'inzara yatewe n'intambara z'urudacya zihora zibasira iyo grupo ma iri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira
twaje gutaka ngo muri leta yama onije yose imenya kuko irenganura abantu izi ngo irenganura kiremwa mu itabare bijombo irapfuye itabare bijombo imeze nabi itabare bijombo ifite inzara itabare bijombo irarengana akanda kariko kose uhereye kunda uhereye ku mu ntambara uhereye mu matungo yabo ntacho bakigira yose yaranyazwe yaragiye amatungo barayajanye ibyo kurya ntabyo bafite ni jamaonish tuje kuyabwira ngo adufashe ibyo turyo adufashe ibyo kwambara adufashe amazu yo kuraramo kuko twasenyewe dutwikiwe gatatu twaratewe twaranyazwe
chef Rwigina Rwizirigwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za Kamumbo hagati y'igisirikare cya Kongo n'umutwe watwirwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu mihana itandukanye ya groupe mwa Bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara
njewe iwanje ko mu mugete impunzi zifite inzara mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakishara mu nzu duheze turya wewe usanzwe ku umugete nawe watwikiwe utana nahinze ugafata bya bindi nawe waruhaye urya mukamubwira ngo tumukabigabana mukabisangira byamara gushira bumaze kurya mwese murangije mugateka imitswe gutekereza uyu mugoro baho ibindi biva kugira ngo babone ibyo barya impunzi ziratesese mu bijombo pe ibintu byo kuryama umuntu ni ukuryama mwivu abantu baryama mwivu
bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa Fizi na Mwenga na Uvira bakambitse muri bijombo abandi bari mu mashyamba y'itombwe n'abandi bari mu rusengero no mu mashuri ku Murambi bose bavuga yuko nta buvuzi bafite kuko mavuriro yabo yahiye Binyonyo Tito ni umuturage wo kuri Nyakirango
ikibazo cy'ubuvuzi giteye impungenge cyane mu Gatanga niho hari ibitaro byarebaga ibindi byose harasenywe ku kiziba hari ibitaro birasenywa ku Murambya hari ibitaro birasenywa mu Kajembwe hari ibitaro birasenywa handu yitwa mu Kinyoni mu Kagogo hari ibitaro harasenywa Masata hari ibitaro harasenywa utwo turere twose nitwo twari dutunze abantu mu buzima bwo busanzwe bwo kumuhuru ubu abantu bari mu kwivuza mu miti bishakira bonyine bakamenengana bakagira buvira bakazana imiti bakayivurira mu mazu abantu abagore babyarira mu mazu
Sebineza John ni umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri bijombo avuga yuko mu myaka irenga itanu bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashyirahamwe cyangwa ya leta bari babona kandi bahura babitakira
administrateur afite inzandiko shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage ariko nta gisubizo n'ama organization yose akora muri territoire bafite amaraporo y'impunzi ugeze kuri Ocha wasanga raporo y'impunzi za bijombo ariko nta gisubizo dufite
Ndabiluba Muhale ni president kambi ya operere iri mu bijombo irimo impunzi zirenga 3000 avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva gumino isengeye imyana yawe mu Kagogo ndetse no mwishenge mu mwaka wa 2019 nta nkunga bari bahabwa leta cyangwa si y'amashyirahamwe si mu bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi impunzi zifite inzara ahubwo n'izindi mpunzi ziri mu nkambi ya Mikenge Rugezi ndetse na Minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara mu ngendo amwe amashyirahamwe Arimo ishiramwe ryawe ni gita ibiribwa rya pamu ryagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza ifashanya aho ziri muri uku kwezi k'umunani mu ruzinduko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo Michael Hammer yagiriye muri Uvira yavuze yuko umushinga wa USAID ugiye gufasha abaturage bo mu Minembwe imikenke bijombo bahuye n'intambara biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri grupu mu bijombo bitewe nuko ziguma zihunga ariko imibare itangwa na societe civile yo muri grupu mu bijombo ivuga yuko ari abaturage bateshejwe ibyabo barenga 10,000 Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira mu tara TVF
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC ugiye gushyiraho urupapuro rw'inzira rw'urukingo rwa virusi ya corona urupapuro ruzajya ruha urufite uburenganzira bwo gutembera mu bihugu bigize uwo muryango Uburundi buvuga ko icyo cyemezo kibangamiye uburenganzira bwa kiremwa muntu kimubuza kwishyira akizana Pierre Claver niyo nkuru
kubwo umuryango wa kare ka Afrika y'Ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo muryango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza cha corona kugira ngo akingira abandi mu birori byo kugura icese ihanishwa gibiva mu mahinguriro salon industriel ibujumbura icagira cy'umunyamanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazoshobore kuronka iyo murekarengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination,
atibero by'abandura ntibisiba kwiyongera, ariko gucandaga abantu nibiriko bigenda neza na gato. Mu bihugu bitunze nk'Iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco, ariko twebwe turacari munsi bice 2%. Ikizokurikira nuko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe. Twarahejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza. Kandi umugwi wateguye iyi murekarengane warakoranye n'abaseruka ibihugu byose harimo no Burundi. Nawe biruko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye cese iryo hayanishwa abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izo have ibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cy'umugera wa corona. Ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahansiguye neza ni ku byerekeye gutegeka ku rucanco n'izo ngingo zo kwishira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro bya yase nuko muri murekarengane ya Afrika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bihugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twabyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco n'umunsi guboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse uburenganzira bw'umuntu umwe wese uko abyifuza rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere yo muri akarere kavuga buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagendiranira canke bashora ibintu hanze kuko udafite ubucanco atojayo.
U Burundi nico giye guconyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC, naho ibanki y'isi yose yemeye guha u Burundi incanco za corona. Umushikiranganje w'intoro yagati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itaze kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Gervais Ndirakobuca yari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanire iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ufaranga na rumwe asaba leta, nta rumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine ngo ntaje twavuze. Umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azoshagenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira.
Icyo bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma abayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo:
If you are not vaccinated it will be also difficult to travel in the whole world.
Erega no ku isi niko bimeze, ubu nta uzosubira gutemera ku isi atamaze kwikingiza, natwe rero ntitwosigara inyuma. Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza, kandi n'umuryango w'ibihugu by'i Buraya waratwemereye ko Abanyafurika guseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo Abanyafurika guseruko natwe twemererwe gutembera ku isi.
in the whole world.
Ibihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC ari byo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudan y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS ishyamwe impuzamakungu gitamagara y'abantu. Cyeclavenie Nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku bukungu bw'ibihugu bigize umuryango wa EAC. Urugero mu Rwanda ubukerarugendo bwaragabanutse. Iki cyorezo kandi cyateye ubwigunge n'ihungabana cyane cyane ku barokotse genocide. Inkuru ya Sumutaka Boyi.
Mibare yeruka yasohowe n'ikigo cy'igihugu kibarirusha mibare igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2021 umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye, ariko mu rwego rw'amahoteli na za restora wagabanutse bikabije kubera COVID-19 bigera ku kigero cya 34%. Nubwo nta bushakashatsi buragaragaza ingaruka za COVID-19 ku byiciro byose by'abanyarwanda burakorwa, Bwana Strato Habyarimana ufite uburambe mu by'ubukungu akaba ari n'umwarimu wigisha ba rwiyemezamirimo mu guhangana n'ibibazo byaterwa na COVID-19 yabwira Ijwi rya Amerika uko ihungabana ry'ubukungu rigaragara mu bikorwa bimwe na bimwe.
Amafaranga yaragabanutse, impamvu yagabanutse si ikindi, habayeho inzagoma mu rugo, habaho guma mu karere, bamwe babuze imirimo, hari imirimo itarigeze ifungurwa kuva COVID yatangira, tuvuge nk'abakoraga mu tubari. Ubushakashatsi nyine bwakozwe na statistiki, ibiro bya statistiki bagaragazaga yuko abagezweho ingaruka cyane ni na COVID, harimo ingeri z'ubukungu zitandukanye, harimo nka transport, noneho hakazamo n'icyo cy'amahoteli. Amahoteli uribuka yuko akenshi byagaragaye ko 70% y'abantu bagana amahoteli ba mukerarugendo naba baturutse hanze. Abanyarwanda ntabwo baritabira cyane gukora ubukerarugendo no kujya muri aya mahoteli. Ya mafaranga yinjizaga biturutse muri ibyo bigo niyo yinjizaga imisoro, niyo yatangaga akazi.
Nubwo biruko ariko imiryango y'abarokotse genocide igaragaza ko abarokotse bagezweho n'ingaruka za COVID-19 ziremereye, kuko n'ubundi abenshi ubukungu bwabo buba busanzwe bujegajega. Madamu Louise Bajeneza uyobora ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe umuryango w'abapfakazi ba genocide avuga gahozo yagaragaje umwihariko ugera kuri iki cyiciro cy'abarokotse.
Iki cyorezo cya COVID twavuze ko gifite ingaruka ku baturage muri rusange, ko abarokotse genocide byo birumvikana ko bizaba umwihariko, kuko n'ubundi basanzwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe biri hejuru. Abashyashya bari barabashije wenda kwiyakira tubabone bagize ibibazo mu buryo twakwita ko ari bushya, bongeye kugira amakrize, kuko icyizere nk'uko twavuze mu baturage rusange kizatakara, bumva wacitse ku icumi ntibizamusiga. None bisange n'ubundi yarigeze kugira icyo gihe cyo gutakaza icyizere, wenda hakabaho gukurikirana ubujyanama n'ubuvuzi agasa nk'aho agarutse mu buzima rusange. Twavuga ko nka COVID yaje toneka inkovu yari isanzwe ihari.
Madamu Bajeneza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika zimwe mu ngaruka za COVID-19 zongereye ihungabana mu barirokotse.
Kuba rero umuntu afite akantu kamwinjiriza, ubu bikaba bidakunda. Urumva rero igihe atarimo aracuruza neza cyangwa wa mushinga utari gukora, byanze bikunze igihombo, reka tukite igihombo kiba kibayeho. Kumusubiza inyuma rero nk'uko nahoze nkubwira, ni nko gutoneka inkovu. Twagiye tubakira bagiye bagira ibyo bibazo by'ibihombo, bongeye kugira ikibazo cy'ihungabana cyangwa bapfushije ababo. Ubwo ndatekereza ubwumva umuntu asigaranye umuntu umwe wishwe na COVID nk'icyorezo cyica gitunguranye, atabashije gushyingura uko abitekereza, urabyumva neza kumukomeretsa, wenda icyo gikomere yari agisanganywe, agenda mu rugendo rw'isanamitima abyakira, ubu ngubu bikaba byongeye, urumva niho kongera kumukomeretsa. Kandi
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe mu bagizweho ingaruka n'iki cyorezo. Umwe utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko kubura umubyeyi umwe yari asigaranye kubera COVID-19 byongeye gusubiza inyuma imitekerereze ye.
Nari mfite mama wacu ejo bundi COVID imyambura ubuzima, kumva rero yuko na wa wundi wumvaga yasigaye mu cyimbo cy'umubyeyi wawe, wa wundi wumvaga wagana ukamuririra ukamwumva ugomba kumutetaho, nawe ukabona uramutakaje mu buryo bw'amarabira. Mu by'ukuri wumva nyine habayeho gusubira inyuma, aho icyari bishya turakibaza ngo se koko nawe turamubuze, se koko ubu ngubu nawe twari twifitiye nawe bigende gutya na gutya, umva utarimo kubasha kubyumvisha intekerezo, biracyabishye.
Iki cyorezo kandi cyagize ingaruka ku bukungu bw'abarokotse bari basanzwe bakora imirimo ibinjiriza inyungu. Umubyeyi w'umupfakazi wavuganye n'Ijwi rya Amerika yumvikanishije ko COVID-19 yaje yaratse inguzanyo y'ubucuruzi, none kwishyura bikaba byaranze.
Rero twaragendaga tugafata inguzanyo tukayifatira hamwe, noneho umunsi wo kwishyura tugahura twese twiba twarazivuganye tukagenda tukishyura uwabaga adafite amafaranga yo kwishyura bari dufite agasanduku bagafata muri ka gasanduku uwabuze makeya tukongeranya noneho tukishyura ntagemo ikirarane ubu rero nitukibonana twaratatanye yena nafashe ibihumbi 600 nishyuye 330 ndimo mukecuru cyane kugeza mu myaka 65 simbasha kujya kure ariko natumaga abana bakabinza ntabwo bigenda pe amasaha baba badufungiye bumva barabiretse rwose barahagaze
ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC bwerekana ko abanyarwanda muri rusange 12% basanganywe agahinda gakabije umunani bakaba bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri 4% bakaba bafite ihungabana ubushakashatsi ariko bushyira umwihariko kubacitse ku icumu kuko bwerekanye ko abo muri iki cyiciro bugarijwe n'ihungabana ku kigero kiri hejuru ubushakashatsi bwa RBC bwo muri 2008 bwagaragaje ko abacitse ku icumu bagera kuri 35% bafite agahinda gakabije 27% bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri 28% bakaba bafite ihungabana Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
mu mukino w'intoki wa basketball rushanwa rya Afro Basket ribera mu Rwanda ikipe y'u Rwanda kuri wa mbere iraharanira kujya mu gice cya kane gishyira icyanyuma amahirwe asigaye mu gutsinda ikipe ya Guinea bari buhure uyu munsi ku mugoroba Desire Hatungimana
inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa gatatu na Cap Vert ku manota 82 kuri 78 u Rwanda nahubwo ari rwatsinze inkino zibiri za mbere zaruhuje na Republika ya Demokarasi ya Kongo na Angola igihugu cy'u Rwanda nticyashoboye kuronka uburenganzira bwo kujya mu gice cya kane gishyira icyanyuma kugira u Rwanda rushike kuri iyo ntambwe rutegerezwa kwitegura bihagije mu rukino ruzoruhuza na Guinea kuri uno wa mbere isaha 12 ubwo rukino rero ntiruzobagoroshe na gatoya kuko mu nkino za kivandimwe u Rwanda rwitabiriye mu gihugu cya Senegal imbere y'uko izo nkino za Afro Basket zitangura Guinea yari yatsinze u Rwanda muri zino nkino kandi ziriko zirabera muri Kigali Arena icerekana ku Rwanda ngo hagabira nuko mugwe wa Guinea werekanye urukino rwiza cyane mu gutsinda Misiri ku manota 86 kuri 78 umugwi usanzwe ukomeye ku mugabane wa Afrika u Rwanda rukinira imbere y'abakunzi bago ruracyafise amahigwe yo gushika mu gice cya kane gishyira icyanyuma ariko byose bizova uko abakinyi b'u Rwanda bamenyerezwa n'umunya Senegal Cheikh Sa bazitwara imbere ya Guinea iyindi migwi izohurira mu gice cy'umunane gishyira icyanyuma ni Misiri izokina na Angola kuri uno wa mbere Nigeria izotana mu mitwe na Uganda na Kenya izokina na Sudani yo mu manuko izo nkino zikazoba kuri uno wa kabiri imigwi ine yafashe ibibanza bya mbere mu matsinda uko arane ariyo Senegal Cap Vert Côte d'Ivoire na Tunisia yoyo yaciironka ubwo nyene uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishira icyanyuma izo nkino za Afro Basketball ziriko zirabera I Kigali mu Rwanda bitekanijwe ko zisozerwa itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda mu Burundi naho kuri no w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya basketball mu gisagara cya Bujumbura mu rukino rwa nyuma New Star yatanye mu mitwe n'urunani imigwi ibiri biboneka cyane ko yikomeje muri ugo rukino New Star niyo yatahukanye intsinzi ku manota 73 kuri 62 y'urunani iyo ntsinzi yaranezereje cyane umumenyereza wa New Star aho yamenyesheje ko umukenyuro yateguye abakenyi biwe bawushize mu ngiro bibatuma bashikira intsinzi imbere y'umugwi utoroshe na gatoya
yere bazaye ko tabire bitwaye rushije atarwo tugeze twagerageje gukenyura randi twamuha gusukira kure no gutsinda yidegenze ampitwa jatubaruta na marobo defensive tukaba yabuza kuko barabikira ko cyane bakira ku marobo defensive cyane ukindi kutwaba bujije amatire yawe atwa ko ejo yari abakundi urumbo twaragerageje gitura ya kasi
mu mugwi w'urunani bamenyesha ko ivyo bateguye bitabakundiye umumenyereza w'uwo mugwi akaba amenyesheje ko ugo rukino rwabahaye icigwa bazokorera ko mu ihiganwa ryimirije
twamaze igihe gutsindana ko amashuti yatwamiye amaransefra amashuti yatwa point yatwamiye kandi ndavye mu kintu twatumye duga rukino rw'ubunyishi ndiba jako byose biri mu bintu byatumye jege na gukira shasha nibyo nibaramenyeraje na ntumasi nyinshi maze kuba natrema bimwe ndibiri ariko ndumva yuko ataje kuba bitwaje twarakina match bari ku ariko jeno gwa ko abaye mona kanu kafati ige ka match yenje
kugira rero basketball ibandanye itera imbere mu Burundi umunyereza wa New Star arafise icyo asaba abarongozi bishira hamwe ya basketball mu Burundi
bo cyo no saba federation ya iwacu icambere no saba yuko yorondera ifashanyo ikasamura ibibuga ego urabona ko ikibuga no kuri nje takiri aba bantu ni bintu urumva
bitayimezere igisho kabisa kuri arugero ga basket rugero ikindi no saba nuko bagirisha deformation abarbitre kuko ari byumenga birabarengeye n'abantu ndabizi bashora kwihenda ariko no kuri bagire deformation irafasha
tubibutse ko uwo mugwi wa New Star watahukanye ico gikombe cyo gusoza ihiganwa ry'Ubujumbura ari nawo watahukanye igikombe cyo Burundi bwose uwo mugwi rero ukaba ari uzoserukira Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana hano dusoreje aya makuru hamwe na mukubere ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abari mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Nyamata mudugudu wa Gatare mukomeze mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana